Newsweek America. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Mu Burundi, umushinga amateka Agaton Rwasa yamiriza ibiherutse gushikirizwa n'uburongo w'igipolisi mu ntara ya Muyinga ko afise imigambi yo kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe arongoye CNL.
Icyo mvuga ni kimwe, intwaro nitwarire bose uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe no gutandukana mu byiyumviro yemegwa n'amategeko uburundi bugendera ko uhere kubwirizwa shingiro.
Urebe ni Rwasa Agato ayoboye umugambwe CNL. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini rote yahere ku Burundi aho umushinga mateka Agaton Rwasa iyamiriza biherutse gushikirizwa n'uburongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga ko afise imigambi yo kugirira nabi abanywanyi b'umugambwe CNL. Yabishikirije ku munsi wa gatandatu mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eroje Wirikaneza.
Iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu ryari ifite intumbero yo gushinga komite nkuru y'umugambwe nk'uko Agaton Rwasa yabishikirije mu ijambo ryiwe. Inama kaminuza yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ni intango yo gushinga inzego gushika mu ntara, mu makomine no ku mitumba nk'uko byashikirijwe n'iyo ndongozi y'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu. Ni mu gihe mu minsi heze hari hagize igihe hibonekeza abanywanyi b'umugambwe CNL bahagarikwa mu gihugu hagati. Aba bakaba bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko. Umukuru w'umugambwe CNL yabigarutseko.
Abafashwe si muri Bujumbura honyene, ni mu mihingo myinshi. Nabivuze dino vuga ngo umutumba kanaka cyanje ikomine kanaka cyanje profesa kanaka. Icyo mvuga ni kimwe, intwaro nitwarire bose uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe no gutandukana mu byiyumviro yemegwa n'amategeko uburundi bugendera ko uhere kubwirizwa shingiro. Kuri ubwo rero ntihakagire umuntu aburabuzwa ngo nuko wari umusenere. Hari abo numvise bamwe mu ntwaro bakubita urutoke ngo uwo bazosangana ngo akaresi ka senere ngo bazohigura. None ko umugambwe ubeshwaho n'abanyamugambwe bashaka none abasenere baterera umugambwe witwa ngo iki atari umugambwe wabo.
Umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yayamenyesheje mu minsi heze ko indongozi z'uwo mugambwe zo kwimenyekanisha ku bategetsi bo mu ntara. Tarsis Niyongabo yayabwiye itangazamakuru ko ariwo muti wonyene wo guhagarika icuka kibi ku banywanyi b'umugambwe CNL.
Iyo hari umugambwe mushasha wemerewe itegeko riratomora yuko uwo mugambwe iyo ushaka kuja gukorera mu ntara kanaka ugenda ugashikira buramatari akawuhura urupapuro rwemeza kwa wuzi gukorera mu ntara. Icyo ni cambere. Kigira kabiri nuko itegeko ritomora neza yuko umugambwe wose utegerezwa kuba ufise uwuserukira aho ushaka gukorera, nimba ari mu ntara nimba ari mu ikomine. Hanyuma kandi iryo tegeko nyene rikavuga ko kizira kuja gukorera inama muri komine canke mu ntara udafisemo uguserukira. Dusabe rero umugambwe kumbure mushasha SNL kumbure baba biyobagiza tumwe tumwe mu mategeko canke batarayasoma neza basome neza amategeko agenga umugambwe hanyuma baheze bayakurikize babone gukora mahoro no mutekano kandi bategure guhiganwa matora ya 2020 batekanye naho bakorera abenegihugu batekanye.
Umushinga amateka Agaton Rwasa avuga ko ivyo bigiye gukorwa vuba mu ntumbero yo guhagarika agatotezo abanywanyi biwe bari bagize imitsi bakorerwa.
Indongozi nkuru z'umugambwe zashizweho. Izo ndongozi amwe mu mabanga zijejwe hariho gushiraho inzego zindi kugira ngo noneho abagomba gukorana n'intwaro ku rwego rw'intara ku rwego rwa komine ashobore kuboneka hisunzwe amategeko y'umugambi. Icyo hinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi. Ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyangwa ngo inzego ntazihari. Icyo ni ikintu rero gihambaye. Ariko nyamukuru nuko kandi abarundi n'abarundikazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe CNL atari umugambwe gukuteza umudugararo mu gihugu.
Iyo ndongozi y'umugambwe CNL yamiriza biherutse gushikirizwa na komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga. Uwo yari yashikirije ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama y'umutekano ko yiteguriye kugirira nabi abayoboke ba Agaton Rwasa. Uwasanzwe ari n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi afise uko yita ivyashikirijwe na komiseri Jerome Ntibibogora.
daba tume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uri ya mukomiseri hari muyinga ibintu yavuze birateye isoni nagatukisha nabisokore kuko urya mwambara igihe gucamuhaye sukugira ngo buhekure bijya bikoresho igihe gucamuhaye sukugira ngo asinzikarize ubuzima umuntu numwe igihe gucamuhaye akazi cya kibanza ariho nundi yo gishobora kandi yokorera neza abanyagihugu muragende mu muhanure imvugo nkijya simvugo y'umuntu ajejwe amabanga y'igihugu umukomiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwo ari we wese niyumve yuko abasene inyankamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane sabarundi bo mu binywabi sabarundi bo mu rufuri abagenda rero kuja kudodobereza abandi babima matwi hagize ikibabakiye biture indongozi iyoba ari ngorane itorege umuti twese turi hamwe kubanwanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nkuko twabye tubivuga
mu byo mugambwe senere uvuga wifuza gushika ko muri kazoza no gusubira ku ngubucuti n'amakungu muri kino gihimigenderanire ya itifashe neza hagati yayo no Burundi Iyo nama kaminuza ya mugambwe SNL yari yitabwe n'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi na cyane cyane ibya Buraya muri kino gihe bitarabana neza na leta y'u Burundi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC urakoze eroje kuri iyo nkuru mu Rwanda ho inzego z'umutekano mu ntara y'uburengero bw'igihugu zisaba abamotari n'abakora uburovyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi kwifatanya nabo mu gutuma atawubinjiramwo afise imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu ni mu biganirizo nzego zagiranye nabo ejo kwa gatandatu menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarabikurikiranye maze adutegurira iyi nkuru
Nibiganiro byayobowe na General Major Alex Kagame uyobora division ya gatatu mu ngabo z'u Rwanda ishinzwe by'umwihariko y'intara y'uburengera zuba afatanyije na komiseri Rutikanga Rogers ukuriye polisi muri iyo ntara byahurije hamwe abarenga 500 biganjemo abakuru umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ariko hakabamo n'abahagarariye amakoperative y'abarobyi bo muri Rusizi intego nyamukuru yabyo nkuko byumvikanye mu biganiro byatanzwe n'abo bayobozi b'ingabo na polisi n'ukongera ubufatanye hagati y'ibyo byiciro byombi ndetse n'inzego z'umutekano hagamijwe gukumira ko hari uwari we wese washaka guhungabanya umutekano w'igihugu kuri aba barobyi General Kagame yabibukije ko nubwo babona amazi y'ikiva ari meza ariko hakurya yayo hari abashobora kuyakoresha bagamije kubahungabanyiriza umutekano mu magambo yati amazi ni manini kandi igice dukoraho ni igice kirimo abo bagizi ba nabi cyane cyane FDLR cyangwa se na CNRD nuko amaso rero kuko ntabwo twifuza ikintu cyari cyo cyose cyaca mu mazi ngo kize guhungabanya umutekano hano mu gihugu cyacu nta kindi tubasaba nubwo bufatanye hagati y'inzego nubwo bwumvikane no kumenya yuko namwe mushinzwe umutekano kandi ari uruhare rwa buri muntu kubahagarariye amakoperative y'abarobyi bagaragaje ko hari ahakiri imbogamizi mu bijyanye n'uruhare rwabo ku mutekano wo mu mazi y'ikivu izo zirimo nko kuba kugeza ubitsinda ryabo ryari rishinzwe ako kazi ko kugenzura umutekano ryarahagaritswe uyu ni Nzeyimana Jean Claude uhagarariye abo barobyi
nubwo dukora nijoro ariko dukora akazi kagoye cyane kuko by'umwihariko ari amatara dukoresha mu burobyi inyuma ya metero 50 ntabwo ushobora kubona ikintu cyanyuze twagiraga rero abantu badufashaga muri ibyo byose bakaguma bakurikirana bakoresheje amato ya moteri tukaba tuzi ko ahantu hose bashobora kuba bahari badufasha kureba aruza ibyo byose badufashaga kubikurikirana ariko kugeza uyu munsi badusabye ko twaba tubahagaritse mu bisobanuro twabonye ngo nta buryo bashobora kuba bari kuzengurukamo na marine irimo
kuri izo mbogamizi umukuru w'ingabo mu ntara y'iburengera zuba yababwiye ko zigiye kuganirwaho hakaribwa uburyo iryo rondo ryabo ryasubizwaho mu gihe cya vuba kuba motari wo Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yabashimiye uruhare bagize mu gutanga makuru ku bantu bari binjiye mu gihugu bagamije guhungabanya umutekano. Yavuze ko by'umwihariko abakorera mu bice bya Bweyeye bikora ku ishyamba rya Nyungwe aha muri Rusizi bagize uruhare mu itabwa muri yombi rya bamwe muri abo bagizi ba nabi. Asaba n'abandi rero gukomerezaho. Dusabe Yesu Ernest ukuri ihuriro ry'abamotari muri Rusizi avuga ko biteguye gukomeza gukorana n'inzego z'umutekano nk'uko basanzwe babigenza.
DPC we yatubwiye ko ari inshingano ze na saa 8 z'ijoro turamubyutsa twamubwira tuti hari umuntu twibonye ntago turi kumusobanukirwa nyakubaho wadufashe hano muri aka karere ka Rusizi aho waba uri hose akubaza gusa aho uhagaze agahita ahamagara inzego ziri hafi aho ngaho zigahita ko zikugeraho ndibwira ko ibyo ngibyo nabyo byarakemutse twebwe ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo tuzahamagara baze kutugeraho bitinze.
Iyi nama bakuru b'ingabo na polisi mu ntara y'Iburengerazuba bagiranye n'abamotari ndetse n'abahagarariye abarobyi mu karere ka Rusizi ijikurikira iyo bari bagiranye nabo muri Nyamasheke ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Iyi nayo ikazakurikirwa n'iyo bagomba kugirana n'abakora iyo mirimo yombi mu karere ka Karongi na koko muri iyi ntara y'Iburengerazuba. Ni uturere twose dusangiye kuba dukora ku kiyaga cya Kivu hamwe muhabonwa n'inzego z'ubutegetsi nk'ahakwifashishwa n'abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe mu kwezi gushize kwa gatatu k'uyu mwaka abantu bagera mu ijana bakoresheje ayo mazi y'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Nyamasheke binjira mu giturage baza kubonwa n'abaturage bo mu murenge wa Karambi ukora ku ishyamba rya Nyungwe ari naho barengeye. Mu biganiro zagiranye n'abaturage icyo gihe inzego z'ubutegetsi zavuze ko abinjiye muri Nyungwe bazicuza icyabajyanyeyo. Hagati aho hagiye humvikana ibikorwa by'ubujura bw'imyaka n'amatungo kuri imwe mu mirenge ikora kuri iryo shyamba, aho abaturage bavugaga ko ababyiba bitwikira ijoro bakabirengana aho muri Nyungwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC kwa kunze umupira w'amaguru dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku rugamba rwo guhiganirwa igikombe cy'umupira w'amaguru mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'uyu mwaka rurakomeje. Ejo bundi kwa gatandatu kuri Stade National Amahoro i Remera habereye umukino wahuje amakipe abiri y'ibishyitsi mu Rwanda ariyo Rayon Sports na APR FC. Uyu mukino wari ku munsi wa 23 wa shampiyona. Imbere y'abantu batagira ingano bari buze kuri stade, amakipe yombi yagaragaje umukino wo gucungacungana yirinda gufungura ikibuga. Bamwe mu bawukurikiye bavuga ko wari uwo ku rwego ruciriritse. Gusa ku mpande zombi abakinnyi bagendaga banyuzamo bakerekana ubuhanga bisanganiwe. Muri APR FC, Dominico Savionshuti, Muhajiri Hakizimana na Umborenga Fitina bagaragaje akantu kisumbwe mu kibuga ariko gutanga umusaruro bikomeza kuba ingorabahizi. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports, Eric Iradukunda, Fabrice Kakure, Gilbert Mugisha na Michael Sarpong bari mu bitanze batizigamye. Uyu nguyu Sarpong, rutahizamu ukomoka muri Ghana, ni nawe wahesheje Rayon Sports amanota 3 y'umunsi nyuma yo gutsinda igitego cya penalty ku munota wa nyuma w'umukino. Nyuma y'iyo ntsinzi y'igitego kimwe ku busa, hatangiye ibyishimo by'umunsi mukuru ku ruhande rw'abafana ba Rayon Sports, bahise bigabiza imihanda yo hirya no hino muri Kigali ari nako bagenda baririmba intama ya Pasika. Muri APR FC ho kara gahinda gusa cyane ko bari bamenyereye gutsinda mukeba wabo mu mikino ya kabirijwe. Eric Rutanga, umukinnyi wazamukiye muri APR FC ariko muri iki gihe akaba akina Rayon Sports, avuga ko habayeho kwitanga batizigamye kugira ngo amanota 3 aboneke.
Aya manota 3 aradushimishije cyane. Match ntabwo yari yoroshye, yari match ikomeye cyane. Ariko twakomeje kurwana kuko twebwe twari dukeneye intsinzi. Twakomeje turarwana paka no ku munota wa nyuma kuko kunganya n'ubundi byasaga nkaho tubuza amahirwe. Twe nitwe twari dukeneye intsinzi cyane.
Uyu myugariro ku ruhande rw'ibumoso arashimangira ko ikipe ya Rayon Sports igifite ijambo ku gikombe cya shampiyona.
Ndabizi abafana bari barakuyeho amaboko benshi bari bariyebye. Ariko amanota 3 birashoboka cyane ko twayakuramo ijana ku ijana kuko harabura match 7 ndakeka. Urumva adversaire aturusha 3 ashobora gutakaza, atakaje rero twamuprofita na kuko birasaba ko natwe match ziri imbere tutagomba gutakaza kuko urebye match zikomeye dusa nkaho twaziranije. Adversaire wacu nawe aperi asigaranye match zikomeye. Ndakeka rero nakwizeza abafana ko igikombe tukiriho kabisa nakabuza.
Nyuma y'umunsi wa 23 w'imikino, APR FC nubwo yatsinzwe na Mukeba iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota 58. Rayon Sports ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 51. Amakipe arindwi APR FC isigaje guhura nayo mbere y'uko shampiyona irangira ni Bugesera FC, Kiyovu Sports, AS Kigali, Gicumbi FC, AS Muhanga, Espoir FC na Police FC. Rayon Sports yo igomba gukina na AS Muhanga, Espoir FC, Police FC, Amagaju FC, Musanze FC, Kirehe FC na Marine FC. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Claude Munyandinda kuri iyo nkuru. Ukwemera muri rusangi kubakiri bato mu Burundi kwifashe gute muri iki gihe kuba gutera gutituka kubera ibibazo bitari bike bibugarije nk'ubushomeri, ibiyayura mutwe n'izindi ngeso mbi bibaza kwiteza imbere. Twaganiye mu kanya na Faustin Bayubahe wo mu muhari Mouvement Sacerdotal Marial mu Burundi ari Bujumbura. Twatangiye tumubaza uko icyo kibazo cyifashe muri iki gihe.
Ego nyukore ukwemera mu gwaruka, kwemera mu bakiri bato kurahari, ariko twovuga yuko kutarakomera. Gituma mvuga yuko kwemera guhari nuko ugwaruka benshi benshi byo kuri barajya gusenga benshi barajya makoraniro atandukanye aho bigisha Imana aho bigisha Yesu Kristu benshi barajya mu nyigisho nyinshi ndoramana hirya no hino mu masengero atandukanye bemera Yesu Kristu nk'umukiza n'umucunguzi wacu ariko ndemeza neza yuko benshi kwemera kwabo kutarakomera kuko benshi ushobora gusanga ibibazo bahura nabyo nkuko mwabitanguye ubushomeri ubukene butagira izina ibibazo nyine bikomeye bituma kwemera kwabo gushobora gusubira inyuma ariko mu bisanzwe ibyo ntibyategeza gutuma kwemera gusubira inyuma nuko kwemera kwacu benshi muri twe kugwaruka kuba kutarakomera kuko inyuma y'ibibi inyuma y'ibigeragezo inyuma y'ibintu byose y'amakuba magogwa yose ashikira umuntu yafise ukwemera gukomeye birahezwa nabyo bikaza bimukomereza ukwemera kandi bikanamwigisha niko je muno mwanya nobibona
nkuno munsi n'umunsi uguhimbaza Pasika mwitegereje aho mwegereye aho mwagiye gusengera mwabonye hariho abakiri bato baje
ego byo kuri abakiri bato baritaba baje masengero atandukanye wabona ko abantu bariko bararengana bose biteguye bashajije bariko barajya gusenga ari ntaworeka kuvuga yuko benshi mu gwaruka abasenga by'ukuri bitabye uno munsi w'Imana kandi mbonera no kubifuriza Pasika nziza n'ubwo gwaruka nyene Pasika nziza intsinzi y'ubuzima ku rupfu intsinzi y'urukundo ku rwango intsinzi y'ukuri ku kinyoma intsinzi y'umuco ku mwijima intsinzi y'icyiza ku kibi mbonera n'akanya ko kubifuriza aho baba bari bakora twumviriza muri kano kanya aho bari hose
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Abel uratwumva
ndakumva
irindi zina huri
irambikura
uhamagaye urihe
Bujumbura
yego ufise ikibazo icyumviro
ni icyumviro
yego
kuko bavuze ngo gwaruka ngo mu biro byo gushyira bya bimeze gute sadara kitose gwaruka mu gushyira mu mwaka 2018 baracakunda gusenga mu Burundi ariko bamaze guheza nk'amashuri yisumbuye bakaza mu ma business abandi bakaza mu kaminuza usanga byakwitose bwebushye
murakoze
sawa
aho ngo havuga iki gafosna
mboye ukwemera kwabo cyusanga kwa subinyuma kwatitutse ni muri ni hahandi nagaruka yuko uko batera bisumbura niko bahura n'ibibazo bitandukanye bikomeye ubwo gwaruka ruba rugeze mu mashuri yisumbuye za kaminuza utangura batangura kugira ubwoba bw'ubuzima ko batababona babona neza kazoza kabo babona ubushomeri buri kuburaba ikirenga ibyo bigahita bituma rero agukomera muri kwa kwemera kwa gusubira inyuma ni kandi rimwe rimwe nuko tuba tuzi yuko hari n'igihe usanga batakije cyane mabwirizwa y'Imana kuyakurikiza ukuri kwami byo byose rero mugihe tutagize ngo turakurikiza amabwirizwa y'Imana byose biza bisubiza kwemera kwacu inyuma
wewe kubikwerekeye uri muri uwo muntu hari Mouvement Sacerdotal Marial wowe dusigurira muri make ico uwo muhari ukora ni ivyo mukora muri uwo muhari
ego muhari Mouvement Sacerdotal Marial numwe mu mihari yo muri Ekleziya Katolika y'Uburu yo ku isi yose kaba muhari urikiyemo abihere abarayike abakristo basanzwe hamwe n'abihebeye Imana abasaserdoti n'ababikina n'abandi babari mu bamaze kuja mu gihugu cyo kwihebera Imana navuga yuko abatawuzi nibaza yuko benshi nababwira ko kimwe gikuru mu kibirango muhari bashira irozari nyeranda imbere irozari nyeranda baritwareka cyane wa gatandatu wa mbere ukwezi mbese n'indi ya gatandatu ya mbere barayitwa indi ya gatandatu isanzwe barayitwara reka kuko kenshi kuko wa gatandatu turakoranira kuri Saint-Michel abagize uwo muhari ku rwego rwa diyosezi ya Bujumbura twese duhura kuri Saint-Michel iminsi yose kuwa gatandatu manera no gutumira abaza kunyumva ababifuza no kujya muri uwo muhari kuko kenshi kuwa gatandatu aba ariho tuba turi guhera saa tanu ikituranga ni rozari j'imbere rozari guhayagiza umubyeyi wacu Bikira Maria kwambaza umubyeyi wacu Bikira Maria kandi nibutse yuko benshi baze ku ababo ariko aranyumva baze gutahura yuko umubyeyi Bikira Maria tumwambaza tutamusenga kuri iki nagira hapfa batiye mutwa n'iyo jambo kuko abantu batandukanye ubwo batandukanye bishobora kuba bikorera twumviriza n'igikurikira ni nk'uko ya misa nk'uko ya misa ni ikikurikira nk'uko ya misa ni igisabisho gikomeye cyane nacyo cya mbere muri Ekleziya Katolika y'u Burundi nyuma rero y'irozari nyeranda turahita tugakurikiza gisabisho cy'inkuka ya misa nuko nasa nubivuga muri make
mufisa abanywanyi banganiki
ni sinzi rya abakristo gushaka kuno mwanya nta bitigira ndakora ariko turubeshe cyane turubeshe cyane
dufise Emmanuel ku murongo wa telefone Emmanuel watwumva
yego ndabumva neza ijwi rya Amerika mwiriwe mwiriwe muraho neza Pasika nziza
Pasika nziza nawe irindi zina aho hamagaye uri
nibirushya abagabo Emmanuel nkaba ndi Kigali mu Rwanda mu Gatenga
mufite ikibazo icyumviro
ikibazo nashaka kubagezaho nuko iteramirano riri kutujyanira nako rwaruka rwose kuba byakwizihiza nk'iminsi mikuru usanga abantu bose bahuze kubera ibintu birangaza aho bahugiyemo cyane cyane ukabona mbega bigoranye kuba batangaje
murakoze mwitegereje abakiri bato ivyo bibazo twariko turavuga bibugarije nk'ubushomeri biyayura mutwe n'izindi ngeso bishobora kubabuza kwitera imbere mwitegereje abo mubona mona ari kibazo gikomeye cyane nikiye mubona mwokora cyane cyane kuvyerekeye ugutuma bavabanura n'izo ngeso hamwe no kugerageza kugumana icyizere naho bafise ivyo bibazo bikomeye
Icyo mbona twakora ni uko umuntu yosubira akabandanya abiyegereza abigisha buke buke kugendera amabwirizwa y'Imana kuko nta muntu agendeye amabwirizwa y'Imana yigera atetegwa buke buke umuntu akabagarukana mu nzira yo kuba abakristu gukurikira Kristu unakabereka yuko amagogwa cyangwa yo kubera abashikira bibi byatuma bihebura ko na Kristu yabiciyemo kandi akabitsinda ari nacyo gituma habayo pasika ko habayo wa gatanu mweranda wa gatanu w'amagogo ariko inyuma ya wa gatanu w'amagogo hacyabaho pasika no kuvuga yuko bakagerageza umuntu akateza kugerageza ebwe bamwe muri twebwe bamaze gufata iyo ngingo yo gushingira nta Yesu Kristo bakagerageza kwitaho abo bandi cyo tubona yuko akiri kure y'Imana cyangwa bamaze kurushwa n'izo ziko birabashikira bigatuma bihebura bateyanzira yabo ikwemera kwa kwemera kwabo gutera gutituka maze umuntu akasubira akabaremesha akabereka byose yuko tugumye mu mabwirizwa y'Imana ku byose bishoboka imbere abari heza mu Rwanda
ngarutse kuri iyo muvuma yanyu sacerdotale Mariar ariho nizindi izindi muvuma nkizo mubona aba bakiri batongo twariko turabivuga ni ibintu babona ko bibafitiye akamaro muri ibyo bibazo byose twariko turavuga
ego byukuri imihari ifitiye akamaro kanini cyane ugwaruka rukiri ruto kubyo ko rugwaruka rukiriye mu mihari nibwo usanga rwabaye abakristo bazima uko beshi mote ko turabona na beshi mubona ko bahagaze neza mu kwemera kwabo nuko kesha usanga baciye mu iyo mihari kuko iyo mihari irafise akamaro gakomeye cyane mu Rwanda kuko barigisha neza ugwaruka ijambo ry'Imana guhera bakiri batoya bakarukuriramo ni kuvuga by'ukuri iyo mihari kiretse umuhari wonyine we so umuhari wonyine wacu muri mu masezerano Mariare woba uvuga yuko woba wigisha cyane gusumba iyindi ariko imihari myinshi ayose yo muri Ekereziya Katolika irafasha ugwaruka mu gukurira mu Mana mu gukura kumenya Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wacu bigatuma ukwemera kwabo gutera imbere kuko kugira ukwemera gukomere nuko ugwaruka ruba rwashoboye by'ukuri ukurikira inyigisho ndoramana ukigishwa gusoma ijambo ry'Imana no kurizirikana mu gihe rero kesha iyo mihari yose usanga bashyira imbere Yesu Kristo bashyira imbere ijambo ry'Imana kuvuga yuko iyo mihari ni ingirakamaro mu buzima bw'ugwaruka
bandanye iki kiganiro mwitegereje ibyo bibazo byose abakiri bato bafise bishobora kubatesha inzira nziza nuko kwemera kwabo nikiye kibazo nyamukuru wewe ubona kigeramiye abakiri bato mu Burundi witegereje
bato mu Burundi ubwa mbere haraza ubushomeri butagira izina mwiheburo kutabona neza kazoza akaza n'ubukene buragira mu igwaruka ko kera ugwaruka rwaraca hirya no hino ugasanga ruriko rurigunganya muri ibi canke biriya ugasanga ruriko ruragerageza kwibesha ariko ubu n'abakuze kiretse ko babura ku kazi n'ugwaruka ruraheze nago rurashigiye ubwa mbere kuko ni ntawo bideha yuko ubukene ubushomeri ni zazo baje muje kunwa urumogi byaburamutswe kubera ubwo bukene ubwo bushomeri butuma babona kumenga muri ibyo niho bakura umunezero kwa kwihebura kwa guca kwa gusubira inyuma mu kwemera igatuma bajya muri izo ngorane zose zizakwegera mu gusubira inyuma mu kwemera kwabo.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Didier, uratwumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndi Burundi muganeza mu gisagara cya Bujumbura.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Bo nico naterera kuryo kibwo cyo munsi mu bisanzwe na kitangaje kirimo kuba abajene ukwemera kwabo bishobora gukituka bivuye ku bushomeri cyane ku zindi mpamvu kunyije nk'uko mwajyanitse kuyahira mitwe. Ubundi turaje aho hambere ibintu byo gusenga ni ubwo byari nko mu migenzo yubahirizwa na bose, ariko kuri ino saha turaje urwaruka rwinshi ngaha mu Burundi kubera ko iterambere cyane ubuzima bwazimbye, ubuzima bwabaye bubi kuri benshi, uca usanga ahanini urwaruka rugenda rwandura izindi ngeso ikibona bwa bukene. Burya rero kujya gusenga waraye mu kabare, warayira buregwa, warayira giriki canke waraye inzara, burya n'ibintu bigoye. Muri ico gihe rero burya urwaruka rwinshi ushobora gusigura yuko ico kintu gituma bisubira mu kwemera hanini n'ubukene burimwo, nuko kubura akazi bakabura ibyo bakora bakarara mu buhumbu canke bakarara mu biyayiramutwe kuko babuze icyo bakora. Biri mu bintu bizotuma naho waba usanzwe uri umukristu usenga ukwemera kwawe kuzotituka, kuko nzokwama iminsi yose kwa musenyeri cyangwa kwa patiri uja kwihana, ahubwo uzahitamo kubiheba kubera iki? Ubuzima bubi ubayemo. Kuri aho rero ugahita usanga na za ngeso mbi zimwe zijyanye n'ubwicanyi niho zandikira. Kubera iki? Ubuzima bubi uba ubayemo. Nakomeza warayira niyo yayira mutwe waraye mu buhumbu ngo nizabura kwica abantu. Kubera iki? Abantu zobica kuko nubugifite ubwenge bukwiye mu mutwe ubumeze nk'umusazi, ibyo byose bikaba bwa bukene bwo kubura ubuzi dukora urwaruka ngaha ndishiramo ko nanye ndwaruka ndacyari muto kubwo kubura icyo dukora ngaha i Burundi, tugahita dufata intumbero yo kujya mu bicumbisha. Ariko iyo tuza kuba dufite ayo mahirwe yo kuba tworonka icyo dukora naho cyoba gituma tukaronka ikintu kidufata, ubundi wahita usanga na bwa bukwisi bwacu byifashe tugafata n'umurongo mwiza dukurikiza muri bwa buzima bwacu bwa Kristo. Hari aho rero ndashatse kuvuga yuko ubushomeri ariyo ntandiriko ya byose muri ubwo buzima urwaruka bubayemo, kuri uko gusubira inyuma mu kwemera kwinshi cyose kihaba giturutse bitewe n'ubukene. Burya ubushomeri niyo ntandiriko ya byose. Murakoze, ibyo bitaga mwiza.
Murakoze, turabashimiye. Icyo cyiyumviro ashikirije Faustin Mucibaza kwiki cyane cyane abuze ku bushomeri ariyo ntandiriko y'ibyo bibazo byose no kutabona kazoza ku bakiri bato.
Ego nkuko gigeze kubivuga, ubukene ubushomeri biri mu bituma rwaruka rusubira inyuma mu kwemera. Ariko je ibyo sinoheza ngo cinguma tugume turi muri ibyo, nuko ndumva neza yuko naho ibyo byo babihari dufite kwemera gukomeye, na kibuza neza yuko twarwaruka twese twogira umwizera kwejo ari heza mu gihe kwa kwemera kwacu, kuko mu gihe dufite ukwemera gukomeye niho ibitangaza ikoreka, niho n'Imana yagiye ihezagira abantu kubera ukwemera kwabo. Ntitwategeza guca tuguma twemera ko ukwemera kwacu gusubira inyuma kubera izo ngorane umuntu aba arimwo.
Mushuti rero mwese mwari kumukurikirana ibiganiro byacu naha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tongere tubifurize mwese umunsi mwiza wa Pasika mu miryango yanyu n'abanyu. Ibiganiro rero bigarukiye ngaha, dushimiye engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Geoffrey Mutagoma yegeranije ibiganiro tubashikirije kuri iyi saha. Mugire rero ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.